mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rugaga rwa internet turi kuri wezitatu akaburungu radio@trovewa akaburungu.com. Ikaze nshuti bakunzi, muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Jewe Diane ni nahazwe na makuru ndabashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwikingira ikiza cha virusi ya corona. Mu Burundi imyamamazo y'amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya 20 uku kwezi iri kwirangwa n'imishamirano mu ntara zimwe zimwe.
Abanywanyi b'uyu mugambwe SNL baravuye muri meeting bagenda baravugira muri vya vyuma biduza amajwi amajambo yo gutukana. Bahavuye baca bafata abantu batatu b'umugwaruka rw'imbonera kure baca bajana ku mukuru w'umutumba.
Uyu ni Pierre Nkurikiye avugira igipolisi c'u Burundi yagiriza urugomo abanywanyi b'umugambwe SNL urongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama amateka agatongwasa. Mu Rwanda abakora ingendo mu masaha yabujijwe baragabishwa, naho muri Kenya amatohoza kucateye insanganya y'indege yahitanye batandatu yatanguye. Idonido y'ayo makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase. Amakuru tubafitiye tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubutegetsi bwasubiye kwagiriza abarwanyi b'umurwi FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ko bishe abakozi bakingira parke ya Virunga. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubiye kwagiriza abarwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda bo mu murwi FDLR bakorera mu buseruko bw'igihugu ko bishe abakozi 12 bajejwe gukingira parke ya Virunga hamwe n'abandi bantu batanu muri iyo parke. Abagwanyi b'umugwi FDLR ugwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda bavugwa ko aribo bagize ico gitero ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka. Abategetsi ba leta ya Kongo bavuga ko ico gitero cabereye muri parke ya Virunga ikingiwe n'ishyirahamwe UNESCO kirimwe inguge nini nini zitwa Gorille cakozwe n'umugwi w'inteko zidasanzwe zo mugwi FDLR. Aguru Mamba ayoboye inteko zijeje gukingira ibibanza birimwe inyamaswa mu gihugu ca Kongo avuga ko bafise amakuru yemewe kubijanye n'igitero c'umugwi FDLR. Amenyesha ko abantu 17 bishwe mu mutego wabereye hafi y'icicaro c'ibiro vya parke ya Virunga mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Yamara abayoboye umugwi FDLR bahakanye ivyagirizo vy'uko aribo bagize igitero cahitanye abo bantu. Bagiriza inteko za leta y'u Rwanda kubijanye n'icyo gitero. Abakozi bajeje gukingira parke ya Virunga 176 barishwe mu kiringo c'imyaka 20 irangi.
Urakoze Fidel. Muri Kenya amaperereza kuco bacateye insanganya y'indege yahitanye abantu batandatu yatanguye. Iyo ndege yaritwaye ibikoresho vyo kwa muganga. Orian Itangishaka aratubwira ibindi.
Abajejwe uruja n'uruza rw'indege muri Kenya batangaje isanganya riteye amakenga y'iyo ndege ejo ku munsi wa mbere. Bavuga ko iyo ndege yari igeze hafi y'akarere ka Bardale muri Somalia, aho umudereva wayo yatangaza ko ahuye n'ikibazo kikiriko kiratohozwa. Abategetsi muri Somalia bavuga ko iyo ndege yarashwe. Ahmed Isaac umutegetsi muri ako karere k'ubumanuka bushira uburengero bwa Somalia yabwitororokanizo ry'amakuru AP yuko igikoho cha misile carashe iyo ndege cari kivuye ku butaka bwa ako karere. Ahmed Isaac umutegetsi muri ako karere k'ubumanuka bushira uburengero bwa Somalia yabwitororokanizo ry'amakuru AP yuko igikoho cha misile carashe iyo ndege cari kivuye ku butaka muri ako karere. Ahi iyo ndege yariko ishaka kururuka ku kibanza c'indege ca gisirikare imbere yo kubandanya urugendo rwayo. Icyo kibanza c'indege gicungirewe n'abasirikare ba Ethiopia bari mu gikorwa c'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika cyo kugwanya umugwi w'abagwanyi ba El Shabab bakorana na Al Qaeda. Abo bagwanyi nibo bakorera muri ako karere iyo ndege yakorokeyemwo.
Tukiri ku makuru avugwa muri Afrika, igihugu cha Sudani cagenye ambasaderi wacu wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'imyaka itari mike atawugiserukira muri ico gihugu. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa mbere n'ubushikiranganje bujeje kumigenderanire bwa Sudani. Amerika na Sudani vyemeye gusubira kugirana imigenderanire myiza inyuma yo kumutegetsi yatwazaga hotoro Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi yaraheze umwaka. Ubushikiranganje bujeje kumigenderanire bwa Sudani bwagenye Nureldin Sati amenye yamabanga y'ubu diplomate guserukira ico gihugu i Washington. Abategetsi ba leta ya Amerika bemeye igenwa ryiwe. Yamara gushika ku Amerika ntiragena ambasaderi wayo muri Sudani. Hari harangiye imyaka igera kuri 25 Sudani na Amerika tamu ambasaderi igihugu kimwe gifise mu kindi. Amerika yari yashize Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993. yagiriza ico gihugu ko gishigikiye imigwi y'intagondwa z'abayisilamu. Mu mwaka uheze umutegetsi akomeye mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika yari yatangaje ko Amerika ishobora kuzokura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Yamara inama nshingamateka na nkenguzamateka vya Amerika bitegerezwa kwemeza iyo ngingo.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho ijya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ubu naho twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu gihugu c'u Burundi aho imyamamazo y'amatori ibandanya. Bimwe mu biko birayiranga harimo gushamirana. Abanywanyi babiri b'umugambwe CNDD-FDD n'umwe w'umugambwe SNL baramaze kurwa muri iyo mishamirano. Abakomeretse kuva ino myamamazo igitangura ni 18 ku ruhande rwa CNDD-FDD, abamenyekanye ko bakomeretse muri SNL n'umunani, mu gihe 37 bahagaritswe na polisi ibagiriza gukoresha ibirwanisho birimo imyami. Ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu Eloge wirika neza.
Intara zimaze kwibonekeza mu mishamirano ni Kirundo na Ngozi hamwe na Kayanza mu buraruko, Ruyigi na Cankuzo mu buseruko, Mwaro na Muramvya hagati na hagati, hamwe na Rumonge na Bujumbura mu burengero. Amakuru ya Amerika ryahawe n'abari mu duce twabayemo gutana mu mitwe yemeza ko hari uduce tumwe tumwe abanywanyi ba CNDD-FDD basotoye abasenere n'ahandi abasenere babasubirije mu nkoko. Muri komine ntega mu Kirundo ho mbere y'imigwi biri mu kugwana iruhande y'amahiri n'ibisu hamwe n'imipanga yakoresheje imiheto n'imyampi bikoreshwa mu Ruhigi. Mu itangazo yasomeye amenyesha makuru umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yagarutse ku burorero bubiri avuga ko bukabije muco yise ibyaha by'amaraso. Hari kuri uyu wa kabiri kumugwa mukuri Gitega.
Cyambere ni iki cyabaye tariki 3 z'ukwezi wa gatanu aho abanywanyi b'umugambwe SNL babeshe kugwenge barakorana bavuga ko bagiye kugira meeting ku musozi Mugendo ni muri commune ya Ntega. Mu bisanzwe bari bagiye kwitegura kugira ngo have baza kugwana n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Ibyo bahavuye babikora bakaba barishe umunywanyi umwe wa CNDD-FDD kongera hakomereka abantu 9 harimwo batatu bo muri uwo mugambwe nyene SNL. Ubu n'ubundi bubisha bugira kabiri ko bwabereye mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Mubimbi tariki 3 z'ukwezi wa gatanu umusozi bita Gisagara. Abanywanyi b'uyu mugambwe SNL baravuye muri meeting bagenda baravugira muri vya vyuma biduza amajwi amajambo yo gutukana. Bahavuye basha bafata abantu batatu b'umugwaruka rw'imbonera kure baca bajana ku mukuru w'umutumba n'imipanga n'inkoni n'ibibando n'ubuhiri bagerageza kuboha uyu mukuru w'umutumba ariko arabiyaka carahunga.
Naho yemeza ko abanywanyi ba CNDD-FDD batera abasenere Nkurikiye yagarutse ku makosa y'abanyuma gusa arayashimangira.
Hawuzi ko ivyo bigwanisho nk'ayo macumu iyo myambi ko babagiye babijyanye mu kwiyamamaza mugabo agatangura kuja gutera uwo wese babona atari muri uwo mugambwe wabo. Kandi bibagize umutaga riva ni navyo bagize bacugurura bari kumwe n'ubarongoye ingoro umenga n'abantu babanyoye ahubwo ibiyayuramutwe. Iyi ni ibara bamenyeshe yuko bariko bararendegera amategeko nta kigongo azobagirira. Nimba bahenda ngo tuzokwisinya bamenye neza ko byaha bazokora ari bazaza kuvyemanga mu gasho n'imbere y'ubutungane wa munyapolitike ariko yironderera ubutegetsi bwiwe.
Uwo munyapolitike naho atamutobora ni agatongwasa. Ku munsi wa mbere w'indwi guheze yugurura imyamamazo niwe yamanze ko abanywanyi biwe batazosubira kurera amaboko batewe.
Narumvise ivyavugiwe ibusiga mu ndwi heze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bakodotse babikura hehe. Umuma wese ni wamenye na panga akazi kiwe. Nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo mupangire inyana zoja muri kamanya na tazojayo. Aho ndabivuze kubera iki? Aho barabivuze baca bashaka kubigira itegeko. Ejo babagomore moza mbonera kuri zibatangire ngo nivyo nimuje mu myamamazo yanyu. Banyako wa mujejwe umutekano. Ejo mukumva imbonera kuri yitambitse imbere y'abandi babuza kuja mu bikorwa byo bya propaganda. Bagashira nako bagakubitana. Nimuze muvuge ngo babi basene ndavyemanga n'ivyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka. Nimuze muvuge ngo nabasenere babi.
Nkurikiye yagarutse kuvyiga ipolisi kimaze kumenya
muri inondwi rero ya mbere yo kwiyamamaza. Ibi byo gukubitana byatumye abanywanyi bashika kuri babiri bapfa 18 barakomereka bo mu mugambwe CNDD-FDD. Umwe muri yapfiriye mu Rumonge ubundi n'uyu yapfiriye mu Ntega muri Kirundo. Ku ruhande rwabo muri SNL nabo nyene hariho umunywanyi umwe wabo yanyurujwe muri Nyabihanga ntara ya Mwaro.
Uwo mu ntara ya Mwaro ni Ishaka Habyarimana yatwara umugambwe SNL ku mutumba Mbogora muri komine Nyabihanga. Amakuru ava mu muryango wiwe yamenywe n'ijwi rya Amerika yemeza ko inyuma yo kuburwa irengero kuva kwa Mungu heze yatowe ikiziga ku ruzi ruvyironza hagati ya Mwaro na Gitega kuri uyu wa kabiri. Mundu weheze, Louis Major Serukira, Human Rights Watch muri Afrika yo hagati, yari yabwijwe ya Amerika makenga afise kuri aya matora.
U Burundi, depuis les années 90, les périodes électorales sont très sensibles.
Mu Burundi, ibihe vy'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politike. Ni ibintu Human Rights Watch twatohoje mu 2010 no 2015, eka mbere no mu matora ya kamarampaka. Amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana ukwiyongera kwa mabi yimbonera kure zongewe nguvu zikaba ziteguriye gukora mabi kubwo umugambwe CNDD-FDD imbonera kure ni gihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki
pour essayer d'éviter cette violence politique
naho kutihanganiranya gukomeje kugahitana n'ubuzima bw'abantu President Nkurunziza n'ubu abandanya kuremesha Abarundi n'amakungu kwa aya matora zo ameza kurusha yigeze kuba yose mu Burundi. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanya ibishwi rya Amerika. Mu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi twerekeze mu Rwanda ahi gisagara cha Kigali kiburira abantu bakora ingendo mu masaha yabujijwe mu ntumbere yo kubandanya gukumira ikiza cha virus ya corona. Inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Bantu mukiri mu mirimo, bantu mukiri mu muhanda, umujyi wa Kigali wongeye kubibutsa ko guhera saa 2 nta muntu numwe wemerewe kuba kiri mu muhanda cyangwa mu ngendo.
Ubu ni ubutumwa burimo kuzenguruka mu mujyi wa Kigali bwibutsa abantu ko amasaha yo kuba bamaze kugera mu rugo atagomba kurenza saa 2 z'ijoro. Ubu butumwa bwatangiye gucishwa mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali kuva kuri uyu wa mbere, umunsi abantu bari bongiye kwemererwa gusubira mu mirimo yabo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali butangaza ko nubwo aya mabwiriza yashyizweho, hari abatuye uyu mujyi bayirengagije bagakomeza kugenda badafite impamvu zikomeye, abandi bakaba batashye amasaha yashyizweho yarenze. Hari amakuru yazindutse acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu benshi bari bicaye muri stade bivugwa ko ari abafashwe barengeje amasaha. Nabibajije umuyobozi w'umujyi wa Kigali avuga ko atari byo. Meya Rubingisa Pidansi:
Ababonetse benshi icyo twakoze twabashyize ahantu tukabaganirira, tutegereje turebe uyu munsi ko biri bugende, yenda kuko nuwavuga ngo ntiyarabizi yabyibukijwe.
Hari amafoto twabonye acicikana y'abari bicaye muri stade, baba ari aho mwabaganiririje?
Oya, twagiye tubaganiriza ahantu bagiye bari, abantu tubaganiriza hariya hose. Urabona uri bubone inzego z'ubuyobozi, inzego z'ibanze, ahantu hose muri za gare, buriya buri mukozi w'akarere afite gare cyangwa isoko cyangwa umuhanda ashinzwe agenda akurikirana akorana bariya bayivolutiyazi ngo bagende babasobanurira abantu babibutsa.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali yongeye kwibutsa abaturage gukomeza kubahiriza amabwiriza bashyiriweho, agaragaza ko ingendo zibujijwe guhera saa 2 za nijoro kugera saa 11 za mu gitondo, keretse uwabiherewe uburenganzira ku mpamvu zikomeye. Uyu muyobozi avuga ko abazakomeza kubirengaho bazabihanirwa.
Turakomeza tubibibutse, ariko aho bigera iyo ubonye buryo umuntu umwibutsa ariko atanakurikiza ibisabwa, azamo no kuba hafatwa ibihano. Abantu bagenda batubahiriza, batambara maske, gusohoka mu rugo rwose utambaye maske ntabwo yemewe.
Ibihano mubaha abo bantu batinze gutaha, cyane cyane ko bavuga ko babonetse ari benshi, ni ibihano ki?
Ntabwo turi urwego ruhana, iyo bigenze gutyo twitabaza inzego zibishinzwe. Harimo rwose abantu babona babikora by'ubukubaganye cyangwa se byo kurengera.
Nyuma y'umunsi umwe hemejwe ko imirimo yongera gutangira, abaturage bavuga ko ari icyemezo bishimiye, gusa abari basanzwe bakora uturimo tw'ubucuruzi bo bakemeza ko isaha ya saa 11 ibabangamiye. Uyu ni umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Iyo urebye ubona nko muri Gasabo ikibazo mbona kigoye cyane ni amasaha ya mu gitondo bashyizeho, kuko abantu aho bakuriho taxi na moto babigabanyije, wabonaga ko abantu bazinduka saa 8 za mu gitondo akajya Nyabugogo n'amaguru akarangura izo nyanya, akarangura ibyo bitunguru, akaza akabigurisha na babandi twe tutabashije kuva mu ngo. Ariko ntago bishoboka kubera ko bafungura saa 11 za mu gitondo, no kuvuga ngo saa 11 deja akazi kaba katangiye, n'ubundi ntacyo bashobora kuzana avuye mu Nyabugogo cyangwa ahandi hantu. Kurumva niba umuntu yazindukaga kabizana kare n'abandi nabo bakagenda bakabirangura kare, kubera ko nta transport ari bubone ari bubirangure abizane n'amaguru, n'undi nawe wabizanye nawe abizanye n'amaguru, no kuvuga ngo izo nizo mbogamizi zihari.
Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko buzakomeza ubukangurambaga ku baturiye uyu mujyi, ariko bukanemeza ko bazakomeza kwica amabwiriza bazabihanirwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kubakunzi kubanywanya ijwi rya Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri isanga. Nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu, mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira, tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu, ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kano kanya tugaruke ku vy'amatora mu gihugu c'u Burundi. Ayo matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2020 kuno kwezi kwa gatanu urwaruka ruyagona kwiki. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yadutumiriye uwitwa Lionel Ndayizeye aherutse guheza kaminuza mu Burundi, na Jadoni Nziza aba muri Afrika y'Epfo. Lionel Ndayizeye atangura avuga uko abona igikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kiragenda.
Ego, murakoze cyane. Ndi mu Burundi, ndi Bujumbura. Umuntu aragerageza gutereza amaso akaraba hashika nabyo kuri imyamamazo iri kwiragenda ku bakandida bakwije nubwa ibisabwa n'amategeko bemerewe nuga mu guseni uburyo bwo gutunganya amatora. Propaganda iri kwiragenda, barakora abandanya bagira propaganda by'ukuri. Jewe aho mpengamiye, aho mparereye, uko ndabibona by'ukuri, urabona yuko bariko bariyamamaza, bariko bariyamamaza biratandukanye nk'uko nubivuga n'ibyabaye mu 2015, kuko urabona yuko ubu hariho imigambwe novuga irideterminé ugaragaje ku rubuga, nubwo ubona yuko bariko bariyamamaza mu bihe bigoye, mu gihe bavuga ikiza cya COVID-19, urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bashobora kugenda kwerekana aho bahagaze.
Iyo migambwe muriko muravuga ni iyihe, Lionel? Iyo migambwe ni iyihe?
Okay, imigambwe yose iri ku rubuga, imigambwe yose iri kwiyamamaza n'abigenga, ndabona bari kwiyamamaza kandi mu buryo buboneka. Mugabo hari imigambwe jewe ndi ko ndabona iri ku rubuga cyane mbere cyane, novuga nk'umugambwe wa FDD n'umugambwe wa CNL wa Gatugwasha. Ni imigambwe iri ku rubuga cyane cyane kabisa, ndavye ukungene CNL igihe imaze yemerewe, ni umugambwe no kwa mushasha. Mugabo ufite umuvuduko ntangere kuko n'ubu turiko turavugana, aya masaha turiko turavugana ndahantu hegereye ahantu habaye amapropaganda yabo. Mugabo siho ndi, mugabo n'ahantu hegereye yaho. Urabona yuko abanyagihugu basiduka niyo nka aha mu Kanyosha byabaye. Urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bagomba kwerekana by'ukuri yuko hariho abanyagihugu bavuga ati ya demokrasi, bamwe bavuga. Urabona yuko hari abanyagihugu bafite ati tugomba kwerekana yuko turiho, uko urazi uko novuga numugambwe senere numugambwe cindevdede numugambwe uraba nayingo gerageje kurabugwaruka kandi uko ari ugwaruka tutagerura ngo ama education rupiye mu mpande zose yaba mu mugambwe cindevdede ugwaruka gwaho yaba mu mugambwe senere mu gwaruka gwaho bagenda barashamirana mugabo kuri hageraho bagasuka mu mabisi
bituretse iyo mishamirano iri hagati y'ugwaruka rw'umugambo uri kubutegetsi CNDD-FDD na CNL hari izindi njyane zoba zihari canke icyozwa cy'agateka kazana muntu canke abanyapolitike boba baburabuzwa kugira ngo ntibiyamamaze neza hariho amaraporo yasohotse ejo bundi avuga ko ayo matora eka niyo biyamamazo iri kwiba mu gihe agateka kazana muntu kabandanya gutyozwa
ego munagerageje kuzararaba hariho ubutumenge no bwa mbere sino bwa kandi tumenge kuko ni njibinenge kuko ugerageje kuraba ni umugambwe CNDD-FDD imyaka 15 no gutwaye ubukwe kumenya yuko umuntu wari wese afite uburenganzira bwo kujya hano hari hari ushaka no kujya mu mugambwe wari wose umuntu wese yicuza rero birababaje cyane kumva yuko umuntu yicuje kujya mu mugambwe ushoboye kumuzibira ati ntashike muri bajya kuri kagateka ubutumwa ngo hari abantu bafunzwe gukora batari mu mugambwe CNDD-FDD ibyo ni ibintu bibaho ni kagateka ukaguma gahungabana rero usanga babandi bari bakwiye kugira bashobore gufata agateka k'abantu kugira bashobore kugakinga niba usanga nibo bari gukora gahungabanya muri ubwo buryo ibyo bintu birabaho ni ibintu bibaho mu kibano ugasanga umuntu yafashwe atacu yagirizwa nta mutahe umuntu bamuhaye akazumva arafashwe arafunzwe icyo nicyo gituma ubona wumva n'amaraporo aguma asohoka ibyo guhungabanya agateka kazi na muntu ibyo bintu bibaho ngaha mu Burundi ni ibintu byikubirana koko
ibyo byaba bikorwa n'abategetsi bo hejuru canke na bikorwa n'abantu batafite uburenganzira kuko amakuru dufise ni uko abanyapolitike n'abari kwarahiganwa hari mu gihambwe itandukanye n'uko bavuga ko gushika ubu ibintu byifashe neza
ibyo bintu ababikora n'icyo gituma ubona bahaza kubera iyo babikora bahakwiye urwego rw'umutekano cyangwa rw'ubutungane buvuga ati turakeneye uwo muntu mugabo umaze kubona abantu isoresore yigira abajije umutekano bagafata umuntu hama akongera agafungwa urabona yuko ari ba bantu nyine haba habuze umuntu aregera kuko nkunda kuvuga yuko leta ariyo ijejwe kuregera ibyerekeye by'ubutunganye agateka kazi na muntu by'ubutunzi bw'igihugu leta niyo ibikwiye guhagarara hagati ikagira regulation rero hamaze kumva hariho umuntu ahagurutse akagenda gufata umuntu aho umuntu agafungwa urabona yuko iyo leta ibaye absent ibyo bintu rero leta ibikwiye kubihagararira mu cyane cyane muri bino bihe by'amatora igahagarara cyane kuko n'ibihe novuga habamo ibishobisho cyane habamo n'ishavu cyane kuko habura n'ababiri hagatsinda umwe rero kumenyera yuko umuntu uwo ari we wese afite guhagarara hariho hose ashaka mu burenganzira bwiwe amaretse nayo ikajya hagati igahagarara hagati
ndegome ijado ni nziza namwe aho muri aho mu gihugu cya Afurika y'epfo murakurikirana cyane rwose amatora imyiyamamazo iri kwiraba ika n'amatora muzayakurikirana ikintu mubona gihimbaye muri iki gihe ugereranije no mu mwaka w'2015 niki
murakoze cyane ko nibyo turakurikirana nubwo turi kure gato mugabo umbuga nguruka bumenyi birahari bisigaye bimeze neza kubera tekinoloji turakurikirana uko bikoragenda jewe mbona ibintu bimeze neza imigambwe hafi ya yose yatangwe propagande n'iyamamazo umugambwe CNDD-FDD uriko waratanguye uriko urashikiriza samuragwa kandi mbona yuko arakirwa imihingo yose y'igihugu neza umugambwe CNL mbona mu mihingo yose y'igihugu nawe ariko ariyamamaza mbona yuko yagenda neza ya egeregere twahora twumva muri 2010 na mbere yaho 2015 na ubunye ntabyo nibaza ko izo bandanye uko nibaza ko nashimira n'ukuntu umugwi seni wabitunganyije uri kurabitunganya mugabo n'igihe yarambwira ko tubashimira neza kuko rwanda ntirurahera kibura cyane tugashimira uko bimeze uko igipolisi cyangwa inyangiramabi ibandanye uko bikorera gendo hanyuma abandanye bacungera uko bikorera gendo
Jado
Afigambe hose CNL for debu copa icona na bigenga na imanzi yo donne rero nabandi bona ibintu biko bagenda neza na mindamishi
mu myaka itanu heze Jado nziza nkuko twabivuze uruhagarara rwari rwinshi cyane rwose kandi ubwo ruhagarara ahanini rwabaye hagati y'abakiri bato ikintu mwibaza ko cyateye imbere cyangwa ikintu cyagenze neza kurusha rwabaye mu 2015 cyane cyane mu Rwaruka
nibaza ko cya mbere abarundi barushe kwiruka kwamabi muri yegere abarundi muri rusange rwaruka rurarushe hanyuma nibaza ko habaye ho gutegura bikwiye imigambwe y'inama zabereye mu Kabayanza zo gutegura imigambwe twasigurira bikwiye bakabwira imigambo yo wese bakababwira ibyo babwiza ku amategeko mu ngendegwako hanyuma nubwo rwaruka nibaho rwagiye uronka inyigisho z'ukuntu zo kwitwa nkuko babivuze abarundi barushe yegereyegere barushe nabo nyine
mwiholionel ndayizeye mu mwibaza ko icyatumye muri iki gihe turetse nk'uko twabivuze indyane zoba ziri mu rwaruka rumwe rumwe rw'abo mu ryambwe ibiri twavuze SNDFD na CNL ikintu cyaba cyatumye rwaruka muri iki gihe ekarusa n'utekanye n'iki
kuko nubivuga ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 nagira mbwire abantu yuko budugwaruka ugwaruka rurahendwa ugwaruka rurashuhugwa burya urabye buragije kuraba mu 2015 konye politike ku mpande zose yaba muri leta yaba muri iyo leta yaba muri opposition barashuhuye nacyo gituma ubona ugwaruka rumwe rudafite umutima wo kwifatafata rumwe rutabona akabyoza rudafite vision kuko ugwaruka rufite vision rushobora kumubwira gukora ikibi ngo yemere umugwaruka ushaka kubwira ati kora ikiba cyemera ni wa mugwaruka adafise vision ugaragaje kuraba rero mu 2015 harabayeho abanyepolitiki bashuhura ku mpande zose yaba ari muri leta barashuhuye yaba ari muri opposition nabo barashuhura inganda ziratikira ibyagiye biraba mu 2015 mbere n'ibyagiye biraba mu 1970 nuko hagiye haraba ubutegetsi nuko hagiye haraba abanyepolitike badakunda ugwaruka sinubwo badakunda igihugu badakunda ugwaruka bakunda inyungu zabo kuko umaze gufata aba imisore ishushe hakubahamagara ubicarike ubereke iterambere ukababwira ati shu jya mwibarabara nimubwire ibintu nibi nta rukundo ufitiye igihugu kuko igihe ufitiye urukundo igihugu utunganya ugwaruka kuko ugwaruka niko bavuganira Burundi byeje niko ruzokubaka igihugu rero uno munsi mu 2020 nta banyepolitike babonetse bashuhura kuko ugerageje kuraba mu 2015 harabayeho amavertisma bakavuga ati niwagira uku natwe tuzogira uku uno munsi rero mu 2020 nta byabayeho urabona yuko ugwaruka by'ukuri nuko bagaragaza ubwo bwose kugira guhite cyo mu migambwe itandukanye n'ubwo rushobora kuvuga ati turakeneye twebwe ahiwacu dushobora gushyira abiwacu cyangwa dushobora gushyiraho inzego zacu mu mutekano ntangere nubwo hariho abanyepolitike bamwe n'uno munsi wumva imvugo zabo zikuri atari imvugo z'abalider ku mpande zose
urakoze Frederic Nkundikije nabo batumire mwari kumwe akaba ari no kuri ico kiganiro canyu duceye dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya amajwi yano makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi yegeranijwe na Facile Gebehu Diane Nahazone yabashikirije ndi mu rugi wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikiza ca virusi ya corona ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu banyi no mu vyanyu naho utaha